Iyi ni Radyo İzmir ya Amerika. Radyo İzmir ya Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibitatu mu Burundi. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe gihakarere ka Afrika madeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Nyamara icyo gihugu kiratewe impungenge n'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Akarorero Zambia yabaye igihugu ca mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cya COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Mu bubaye ubwa mbere muri uyu mwaka Ubushinwa bwaragabanije imitahe bwari bwemeye gushira muri Afrika kuva ku miliyari 60 y'amadolari akaja ku miliyari 40 y'amadolari. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho bariko basaba ko amadeni ibihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye ubutunzi bitameze neza muri ako karere ari ibintu vyumvikana. Naho umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yakira neza ibyatangajwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping byerekeye guhanagura amadeni ibihugu bya Afrika bitegerezwa kuriha icyo gihugu muri uyu mwaka kurangiye w'2021 yifuza ko bwoshika kure mu gutera umukono ku masezerano aboneka ku buryo bugaragara ku bijyanye n'ibikorwa by'inyubako byo muri kazoza hamwe n'amafaranga azokoreshwa mu kubishyira mu bikorwa. Nyamara Ubushinwa bushaka gushyira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushyigikira amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afrika. Bumenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaji hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afrika. Mu gihe Ubushinwa ufise impungenge ku madeni bwahaye Afrika, ibihugu vyo muri ako karere vyo babibona gute amadeni y'umurengera vyakiye avuye muri ico gihugu yiyongeye ko yari asanzwe yatanzwe n'ibihugu vyo mu rengero bw'isi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu atanga amadeni kibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FM. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Andre Nikwigize, umuhinga mu vyerekeye ubutunzi, Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza yo mu Burundi. Pascal Niyonizigiye ari i Bujumbura. Turafise ikibazo ku telefone, turiko tugerageza gushikira Andre Nikwigize. Reka dutangurire kuri Professor Pascal Niyonizigiye. Ndabaramukije.
Yambo neza.
Yego, iki kibazo izimpungenge z'Ubushinwa ku byerekeye amadeni cyahaye ibihugu byo muri Afrika kibona ko bitanguye hari imaze kuja aho bidashobora kuriha ayo madeni, izo mpungenge muzibona gute?
Impungenge zumvikana cyane kuko Ubushinwa burya buragira ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afrika Amerika cyangwa ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba, usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'ifashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakabigenza bikaba biri mu nyandiko, ari kenshi kubyerekeye ubushinwa bica mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisema bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubucuruzi byasa n'ibyorohewe ugufashwa n'ubushinwa kuko yavuga biti abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba ibyo rero uko badufasha yasubwira ngo dukomeze kubahiriza ibidebe muri politiki kuko ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba usanga Amerika bikunda kubigira ugasanga rero ibihugu byo muri Afurika byarasabye amadebe menshi bidashobora kwishyura wari ubwite yuko ku bihugu bya Uganda igihugu cya Zambia reka mbere no muri Kenya uraze amadebe yafashwe mu gufasha Mombasa n'ibindi usanga hari igihe ugasanga bishoboye kwishyura aya madebe amawishyura nabwo bugaca bubona yuko guhomba bugasaba ubusigeze abadeza kugira ngo barabe irabufasha kugira ngo batakaze amafaranga yabo.
Aya madeni Afurika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afurika biravugwa ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako n'ikiye cyo bakituma ibyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni biba byagenze gute kuba twumviriza mu basigurira
n'ubwo yaje yuko kese dase cy'igituma n'ubwo je muri Afrika bidashobora kuriha ayo madeni y'ubushinwa niko nkuko nabivuze ari amadeni aca mu nzira zitagaragara cyane ngo zimenyekane ko kurya ibindi bihugu bikunze gufasha Afurika bigira bigaca mu nyandiko nyinshi bakabyerekana neza n'ingene amahera azwi gukoreshwa n'ibindi kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira agaragara cyane ngo abantu bose babimenye usanga no mu kuyakoresha bayakoresha mu buryo nk'ubure buta agaragaye cyane kugira abantu bose bavugira nta n'uwose yigikaga yuko hashobora no kuba ibintu byo gukoresha naba ayo mafaranga asanzwe yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora no gukoreshwa mu buryo butajyanye n'amategeko asanzwe bivuga nk'abantu bamwe bamwe bakaba bakigarurira ayo mafaranga bigaragaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana ibyo igihugu byasabye amadebe menshi bidashobora kuronka ibyo biyasubiza mugabo hari n'ibindi bituma yuko murabona kuva ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hakurikije kiza za covid cumi n'icyenda ibintu bijyanye n'ubutunzi byarasubiye inyuma ku isi yose birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere bisubiye inyuma nasanga muri ibihugu byacu bidateye imbere byose cyane cyane ibyo muri Afurika bibaza yuko ibyo byaba ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana ibihugu bigiye biri birashobora gusubiza atende byafashe gusubira.
Hanyuma nk'aka karorero ka Zambia yaba igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyo mu gihe cya covid 19 cyane ni kuri ha amadeni gifite Ubushinwa avugwa ko ari ay'agaciro k'imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Kuba twumviriza byagenze gute kuri icyo gihugu cya Zambia kugira bishike ngaho?
Urumva igihugu cya Zambia burya ni igihugu cyane gifite ibigendanye nziza n'Ubushinwa cyane. Ubushinwa bwaragerageje kuzana igisahe cyane mu gihugu cya Zambia baragikora igihugu gihindura igihugu byinshi rwose abashinwa nabo burya muri gihugu cyacu barafite baza barondera amabuye y'agaciro ugende bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara kubaka ibintu bijyanye na gari ya moshi ibijyanye n'ibivuko n'ibindi. Icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane zidukunze zikomeye cyane tuvuge kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda igihe haze iby'intwari ya demokarasi cyari igihugu gifite ingorane cyane mu byo kurizanisha ubutunzi kenshi yaca mu nzira umanutse cyane zikaboneka neza kuri iyo migihugu ibi no ku makungu wasanga adakoreshwa neza kugira ngo ashobore kuzana inyungu ano icyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga atasaze y'ideni. Hari iyo nzira rero yo gutunganya ubutunzi mugabo hari ingorane zijyanye afashe ibyo cyo gusenda ubu harakwiye ibintu byinshi byangara.
None ako karorero ka Zambia kubera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afrika ni iki cyakogwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza mwariko murabivuga nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iki iyo miliyari 6 n'imilyoni 600 y'amadolari biravugwa ko ico gihugu ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu nkishyira hamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu hari nibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu ubushinwa bwafashe byo bera karorero gute ku bindi bihugu nikiye cokogwa kugira ngo ayima deni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho.
Ego ikisinde mu buryo n'icyiza cyane ni ukuvuga ko ibihugu bya Afurika naho byabona umurengo burabyorohereza mu gutanga amadeni ayo madeni buyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza. Ni ukuvuga yuko nk'abategetsi b'igihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi ahubwo n'ibindi bishyashya bashobora kwiga inzira nziza yo kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kuzana inyungu y'ijovamo amahera yo gusubiza ayo madeni nayo ubundi bwo ari ukwitamburira ko kuko murabona murabizi byose muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisuzura amahera bafashe ishyirahamwe rigezeagavuga baravuga no muri Uganda naho abasirikare kugera rwose mu rukuru rw'umuyobozi nkuru yuko kibuga cy'indege cya ANTB gishobora gufasha n'umushinga wo mu gihe kuye kugira ngo bisize amafaranga bari bahaye gusanga kuko bidashobora gusubiza igihe ariko baragerageza gukemura icyo kibuga cy'indege. Baranavuga n'ikigo cyo mu Mombasa niyo ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera yaca mu nzira zose cyane akazi n'irengo mahera atagoye rwose.
Muturindire gato Professor tariko tugerageza kuronka undi mutumire muranyuma Professor Funenge. Professor Funenge muranyuva?
Ego buhoro buhoro ariko
nanje ndabumva ariko nta kibazo je ndabumva. Ego turi kumwe na twako tuvugana na Professor Professor Pascal Nionizigiye turiko turavuga kuri iki kibazo c'impungenge z'ubushinwa ku madeni giha akarere ka Afrika kibona ko ibihugu bimwe bitanguye kudashobora kuriha ayo madeni ku bwanyu izo mpungenge z'ubushinwa muzibona gute?
Murakoze ku mijambo. Mu byukuri impungenge ubushinwa bufise iyo kuri ideni yingene ideni ry'abagihugu byo muri Afurika bizorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiriha neza ibihugu ntibiriko birabiriha neza muri iyi myaka ya nyuma hari ibihugu bitari bike byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha ibindi nabyo biri mu nzira kandi ifatiro ubushinwa bwafatiye ko nk'uko ari gufatira ku nyungu z'ubushinwa hanyuma bihideni ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane ni ibintu byakozwe n'abatungu imbere ya 180 imbere ya 190 nabo barananirwa kobera yuko abadeni y'ibihugu bikenye batanze atarihwa umuntu ubushinwa nabwo utabyumvira ngo hariho bishatse buzorenza ko butanze deni bukavuga buti hari aho bongiha mugabo ishobore kuronka abo dufatanye urugamba rwa politike yo ku isi ibyo rero bica bigira ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 90 imbere y'uko rujya rusika rutembagara kwa mindoberera ubushinwa rero buriko burabona yuko bwihenze kubera yuko ntushobora guhidena umuntu adakondora ibintu byiwe neza.
Yego twariko turavuga Professor yariko aravuga Pascal kubijanye n'akarorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere muri Afrika cyo muri Afrika cyo mu gihe cya COVID cyananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyaridi 6 n'imiliyoni 600 y'amadolari bikaba bivugwa ko Ubushinwa bwarondeye kwiriha mu gufata amatungo akomakomeye amwamwe y'igihugu nk'isosiyete y'igihugu jejwe umuyaga nkuba n'ibindi. Icyo kibazo nka ibyabaye bigashikira nka Zambia byo bera karorero gute ibintu bihugu byo muri Afrika kuri ibyo bijanye no gufata amadeni y'umurengera
akarorero ibihugu bya Afrika na akarorero kuko murumba Afrika bari ngakubya kumuntu umuntu ashaka kugukoresha utabizi cyane we nawe ukavugutereka mbonera ko ashaka kumuresha reka ndabwire na n'icyo bizobwira ibihugu bikenye byo muri Afrika kuko twese bikuba biyatora kuko hagati imbere mu gihugu nta kontrol iriho niyo ubushinwa bufata igice cy'igihugu biragoye ko abanyagihugu b'imbere bushobora kuvuga ngo twe turi hasi kubera mutenye intwaro zihari nk'izimeze ne n'iz'igitugu idirekto bituma nta ngorane ibihugu bya Afurika bifise yuko ideni rishobora kutariwa cyangwa rikariho ubushinwa bwo gufata ibyo byose. Ikindi navuga nuko ibiba biri imbere muri kosa baba barabisineyaniye ubushinwa burahereza burabahenda bagasinya yuko ninaho ntiwahombye hanze cyafatiye none kaho igihugu cyohagana ku gihe ari muntu uteye ari mu byo bumvikanye.
Ariko ibihugu byo muri Afurika biravuga ko amadeni yoroshe ku Bushinwa batabanza gusaba ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibyerekeye agateka ka muntu, ibyerekeye demokarasi, nk'uko ngo ibihugu byo mu burengero bw'isi bibanza kubisaba. Aho muhavuga iki?
Nibyo Ubushinwa ntiburabira ni nka buryo kumuhesko ntiburabira bwo buvuga buti yewemeye gutora nta ngorane. Icyo nzi ni uko amaze gutora adoca mu mujabi wanjye, icyo ni cya mbere. Atari mujabi wanjye nzofata ibyiwe. Ibyo ntibisanzwe mu bantu batanga amadeni bamwe bavuga ngo ni abayiziriye mu Gifaransa birabaho. Hanyuma ibihugu nabyo ibihugu byo muri Afurika birazi neza yuko niyo totori iryo deni ntibaririhe ntawanka imbere ntawanka. Ni ukuvuga bube ibe Afurika ibe Ubushinwa byose birabihuriza ko.
Yego Professor Pascal kuri icyo kibazo nyine mu havuga iki ko abavuga ku bihugu byo muri Afurika byemera ayo madeni bibona ko yoroshe kuronka ku gihugu cy'Ubushinwa kitabanza kubaza ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi.
Ego icyo nicyo nk'Ubushinwa bwashyize imbere kugira ngo biyegereze ibihugu bya Afurika kuko biraboneka ko Ubushinwa ni mu Rusiya mbere ari ibihugu nkungura mu nama ibijejwe umutekano y'umuriyoni usanga bafise ijambo kenshi ritakunda guhura na bibyo bihugu byo mu burengero bw'izuba kuko bo bavuga bati akamaro ko kwicira intware z'ibihugu asiha n'akamaro kariho kugomba kwiganza ku giti kugira ngo byinjire bimwe abari byo bijyanjire. Urumva rero ibyo muri iyo rugira ku by'ubushinwa buronge igihugu bibushigikira bijya nama muri by'umuryango w'ibihugu byuje ubumwe muri Orde yabitse babukeneye kugira ngo buzane ikintu gishasha cyiza kihuta ibyahora bizigwa n'abandi bari basanzwe imbere bya ibihugu by'Uburayi n'Uburengerazuba byari byarakoloni bya Afurika n'igihugu cya Amerika. Bashatse kugana ibintu bishasha kugira ngo berekane yuko bubu basa n'abatahura cyane igihugu biri mu nzira y'amajyambere kwita bigeze mu burengero bw'izuba. Ibyo rero byaratuze ibihugu byo muri Afurika ariko bayisi ariko mu Bushinwa ariko bitworoheza none kugerageza gukorana n'Ubushinwa baragenda barafata amadini menshi basaba nayo badashobora kugura uwumva kubera iki kuko burya ikindi kibazo gikomeye muri Afurika ni iki ni uko imbere yo gusaba amadini menshi ibihugu byo muri Afurika byogerageza kubura umugambi wo guteza imbere amahinguzi kugira ngo ibihindurira ibigize by'amabuye y'agaciro cyangwa ibintu by'ifunguza n'ibindi bishobora guhingurwa bikavamo ibintu biteye imbere kurushaho kujyana igihugu ko Afurika yoca mu nzira z'amahinguriro kuko amahinguro yataboneka ngo dushobore kwihingurira ibintu byacu twimbura tuzokwama turi mu nzira yo gusanga
murakoze
imyaka 70 nibyo tubona gusa n'ubu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sangaho turiko tuvuga ku mpungenge z'igihugu c'Ubushinwa kibona ku bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuri hamadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Twatubiye Professor Pascal Nionizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'Uburundi no mu yandi ari Bujumbura. Dutumira na Professor Funenge Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'Uburundi nawe ari Bujumbura. Tuze ku mirongo ya telefone dovise Désiré Habiyumva. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza.
Désiré uhamagaye urihe?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro?
Ufise ikibazo n'icyumviro?
Yego.
Ama ntangiye kubara mu mwaka mushasha.
Twese.
Je cyumviro ntangura gukererwa mbere azayo uko mbado batumire. Muri Afurika kwere birababaje. Uri kurasoma hariho raporo BBC yatanze ukayisoma neza ukaraba usanga binamaramaje kabisa. Ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi batwara ibihugu muri Afurika sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu ntitwagisiga kimeze kuko gifite imyenda nk'iyi tugiye watugisize ari igihugu kimeze gute kubera uri kwasoma bya kuntu abashinwa baguza ijyangurano yabo kuko naho wasoma na itanze ni kuntu babifite biramera itanze ni n'itanga make meme na birya bya inyero kwiye ni itanga make kandi raporo y'abashinwa mubwo abashinwa gushaka ukuntu rero yatanga stagira kiriya gihugu cy'abashinwa ugishikiye cyo gushikira ku mabanki yabo mugabo bazatukaniye akoro na leta rero wase kwishura abona ibiba kubafata uwo muhanda cyari cyo kintu baba bakoze. Rero jewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi babatanyumva cyo bashaka kunyumva b'abanyafurika nibarayi bacu bakume bubaka bijya bad cyane iniyo afurikani bayikomeze bayishyizemo amafaranga kubera twebwe tuta Afurika ifite tusori imeze neza hanyuma ikibazo cyerekeye abatuyenda babajya mbe iyo iyo bishyitse uwaguranyije abashinwa akagira akava ku gihugu cyangwa hagira izindi ngorane bakamukura ubundi umuperezida aje ntabikoze ese ko bigenda gute? Iki nicyo kibazo cya mbere mfite. Ikindi kibazo batubigira kabiri mfite iyo bishyitse igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute? Ikindi kibazo bigira gatatu mfite bakapusantaje ingana gute kumenga bijya bihugu by'abashinwa menga ariko baratanga amafaranga dufatye ntakariyo kuri Uganda bagomba kuyifatira igihugu kibuga cy'indege babo babakinyinga na gusi bado byanze n'ibyo murakoze
murakoze cyane professeur Funenge kuri cyo kibazo ashikirije avuze ko mu gihe amadini afashwe umutegetsi ari ku butegetsi akahava umusubiriye ngo ntayarihe ngo bigenda gute mwo mwishura
urakoze ku mijambo ni ibyo bita urumva leta iyo mu prezida ahari agafata ideni hamakahava ni nimwe bavuga yuko leta ntibungwa leta ntibora ubundi ake aza akorera mu ngato wari ahari ni ukuvuga iryo deni ibandanya ririhwa uko rikwamye kuko leta ntibungwa cyangwa ibore ingingo yafashe imbere y'uko ubundi aza ibwo muri mu ngiro ni uko namwishura
yego nawe professor Pascal Nizigiye yavuze ko ngo bigenda gute mu gihe igihugu kitashobora kuriha ayo madeni nibihe bikurikira
yari yabivuze Fudenge burya Ubushinwa iyo buhaye madeni ibihugu byo muri Afurika naho kenshi bakunda kuvuga ko atari bintu cyahagaragara cyane ngo bigegeshwe mu binyamakuru bavuge amafaranga yatanzwe n'ibindi bijyanye n'iyo ngurane burya barafise ibipapuro basigira ko bakavuga ati hamwe bidashobotse ko mushobora kuriha kukirizo twavuga tuzosa dukora ikigezi neza nibyo twumva rero bizokorwa ku gihugu cy'Uganda ku byerekeye yanze kidege yasebe cyane Mombasa isambere naho muri Zambia urumva rero hari ibyo bumvikana abategetsi hari ibyo bumvikana hagati yabo abategetsi b'abasura n'abategetsi bo muri Afurika barafite ibyo bumvikana ariko ahandi baratumva mu bindi bihugu bigara bitanga amadeni iyo ibihugu biteze igihe bikananirwa kuriha amadeni baraca mu biganiro bakavugana hariho n'ibihugu bamaze gufata ko ibihugu bifite amadeni ayingiye cyane ku buryo afashe umugambi wo kugira ngo amadeni amwame ayiyagire cyangwa bagire ikiruhuko cyo kuyariha kinini kurusha icyo ari cyo bumvikanye ariko byose rero bica mu biganiro ukugene ibihugu byatanze ayo madeni n'ibyayakiriye byumvikanye kugira byocamo kugira ngo
muri make hari ikindi kibazo yabajije ngo urugero rwo baruruhe pourcentage ku madeni ngo Ubushinwa busaba amadeni bo Afrika nta sinzi ko hari inyishu
iyo boisanzwe urabye ku rugero rw'ibihugu byo tahe y'Ubushinwa muri Afrika ugereranije n'ahandi Ubushinwa buri mitahe yabo ku isi usanga muri Afurika ari ibice bibiri ku ijana ni ibice bibiri ku ijana kuvuga yuko imitahe y'Ubushinwa muri Afurika naho abanyafurika bashobora kubona ko ari myinshi imyinshi urabye ku yindi mitahe ijya ku isi mu bindi bihugu kuko burya ego niko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aravuga yuko urabye ibidandazwa Ubushinwa na Afurika bihanahana usanga biri ku rugero rw'amamiliyari amajana abiri y'amadolari amahera menshi kandi yarabyumve cyane kuko mu bihumbi bibiri yari amamiliyari cumi gusa
reka tugaruke ku mirongo ya telefone tugaruke ku mirongo ya telefone dufite David Ninganza uratwumva
cyane
uri he David
ndi hano muri Amerika muri Columbia Majepfo
ufise icyumviro cyikiriza ikibazo baza abatumire
nashaka mbaze abatumire murabona ko ibihugu bya Afurika nk'uko bose babivuze hari ikibazo cy'amadeni menshi bifitiye Ubushinwa none nkibaza ayo madeni abakutse kubera iki ibihugu bya Afrika bidashobora kwishyura kandi tuba dufite amabuye y'agaciro cyane cyane ko tuye gufata ayo madeni twumvikana ko ruzabishyura mu byo dutunze bishoboka bite ko ayo madeni akomeza kuba menshi kandi n'Ubushinwa ubwabwo bugakomeza buduha andi madeni n'aya mbere tutari twayishyura biterwa n'iki nicyo kibazo nari mfite kubatumira
murakoze Professor Funenge mumwishyure Professor Funenge
nagana mwishyure
yego
kubera iki kinarigwa binarigwa kuriha amahera bifite amabuye y'agaciro na amabuye y'agaciro ni kidahucika icitwa ato ku mpande zose no kuvuga ibihugu bya Afrika kandi Ubushinwa ari uko Ubushinwa buza kwimba amabuye y'agaciro hanyuma ibihugu nabyo byo muri Afrika bikavuga biti araza yimbe tuzamushyira ingoni mu maguru hanyuma bose bagahendana hama Ubushinwa bukaza gusanga ayo mabuye y'agaciro butari kuwuyimba bisanzwe hama ikindi nacyo bakusha yuko ibihugu byo muri Afrika nubwo bitori deni birarizi neza ko bitazohiriha cyane cyane iby'Ubushinwa kuko Ubushinwa bwarasamaye ibihugu by'i Buraya byasanze byibwe kera mu 1990 byaribwe bisanzwe abaperezida b'ino muri Afurika baratora inoti bagaca batitwara n'abanyagihugu ntibabimenye hanyuma bagatavuga ngo twe twabuze ingene tuyariha Ubushinwa nabwo rero ni nta gitangaza kubona buriko burabura ingene buriha ingene buriho kuko bwiyumvire kwa buriko burashyira imitahe mugabo rero kubera ko Ubushinwa bubibona bugaca buguma bubandanya bwongereza ideni aho ikibazo gihagaze ko Ubushinwa bwongo ntibubona gusa iryo deni buharura warura ingene abo bantu bazofashanya ibijyanye n'itunganywa ryo ngaha ku isi ibijyanye na politiki mondiale ibijyanye na politiki mondiale niko zishyizwe mu kirundi nakono sinonisikuwa Ubushinwa iyo butanze ideni abo bategetsi ntibashake batware mugabo jewe ndonke abo turwanira hamwe ndonke abafashe urugamba kugira ngo nk'igihagararo ku isi ni kuvuga rero kubona ribandanya riduga ibyo biri kubitayiha birumvikana neza kuko Ubushinwa buvuga buti ayo mafaranga jefata ko ngaye uwo ndogira imana ntanyishyura utakayanyishyura ntacyo oke
murakoze Jean de Dieu Irankunda nawe ari ku murongo Irankunda uratwumva
yego ndabonga cyane
Jean uhamagaye he Jean de Dieu
tugende Bujumbura mu Burundi
ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza
je ko ashaka gushikiriza ikibazo abatumire
tuvuga ku ijambo
kibazo cyanje nagira mbaza ati ese igihugu gihaye ingurane n'icyo gihe kiyishyurana cyangwa uburyo bwo kuyishyura ingurane ntihavura iboneka nagira mbaza n'icyo gihe igihugu cyitwarirwa cyane kandi ari igihugu gihaye ingurane ikindi hari amasezerano byatangiye aya masezerano ntashobora guhanaguzwa cyane ari nk'andi mashyirahamwe bya esenye bya banki mondiyale nabyo hariho ibihano bitegura guca gitanga cyane gishobora guca gihura ati turahebye cyangwa ibyire itwara nabyo igisho gihugu cy'ishuri akabazo kanje nako murakoze
murakoze Professor Pascal mamwishure Professor Pascal
Ujya kuva ajya mabanki akomeye nka Fomo Dependence na Kira Change Banki Mondiale kuva zigishyiraho mu 1995 n'uko hakiye haba ibiganiro by'ubutunzi ugasanga hariho amategeko ngenderwako mu bintu byo gutanga amadeni n'ibindi. Burya rero burya ideni mu bisanzwe si kuvuga ngo hoca haba igihano, kuko ideni burya rijyanye n'ukwizerana. Nta muntu hari ideni ubundi cy'igihugu ngo ugire ideni kindi kitakizeye. Ni nacyo gituma usanga ibyo byo guhana cyane cyane kuvuga nk'ibiza mu manza za kirekire ntibiba, ariko haba kuganira. Kaganira n'iki byo twari tugenyereye ibihugu bigezeze bakabona ko bidashobora kuriha, bari bafite ingingo bashafata kugira ngo bagabanye ayo madeni cyangwa bongere ko ikiringo cyo kuyariha. Mugabo aho hose ni ukuvuga byoroshye, kuko usanga barafite ibindi bashobora kugira ngo utegerezwa gukora. Niba ugomba kuja muri kirya kibanza cy'ibihugu biro bita teritwari presidansi cyaje ngo kugira ngo bakugirire ukundi kugira urihe ideni mu kiringo kiri, barafite ibindi bintu bashobora kugira ati utiriza gukurikiza ibindi bindi. Urumva rero naho utabuhariwe atari igihano kiboneka tuvuge kiragiciye mu manza. Murumva yuko gusora amadeni y'umurengera ari kwishyira akagozi mu izosi, nacyo gituma nibaza ko byeta mu nzira ziboneka kandi akayigambira se n'itege imbere igihugu kugira ngo igihugu gishobore kugiha amadeni mu mahera mu migambi kiba cyakoze y'iterambere.
Murakoze. Dufite kandi Leon Cargo. Leo, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ngaho ku isi ry'Amerika.
Uhamagaye urihe Leo?
Nitwa Leo Cargo, niyo ubu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo ubaza abatumire icyumvire shikiriza kuri iki kiganiro?
Ego, nari mfite akabazo hamwe n'icyumvire, ariko kampere ku cyumviro. Ibintu by'imigenderanire mu bihugu byose biratera amakenga, na cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afurika usanga bikiri mu nzira y'amajyambere. Usanga imigenderanire n'ibihugu bisa nk'ibikize, irimo akantu kadatomoye. Twavuga yuko kadatomoye kuko ibihugu bikize bica bigomba guha amadeni cyangwa gufata ibyo bihugu, ugasanga ibyo bihugu nabyo bidashoboye kuzoriha ayo madeni, ugasanga n'igihugu kiriko kirahahombera. Nashaka mbaze uwo muhinga bwana profeseri, na cyane cyane azobereye ibintu by'imigenderanire, igiki cyokorwa na cyane kugira ngo ibyo bihugu bireke kwiremereza amadeni, na cyane cyane nk'akarorero duheruka kubibona ngaho muri Tanzania, aho byapfuye no kutumvikana hagati ya perezida n'uyoboye inama nshingamateka, bikavamo umwe yegura cyangwa atanga imihoho. Mbega ni igiki cyokorwa? Naho Ubushinwa buvuga yuko buragishinga n'ayo madeni, ariko n'Ubushinwa nabwo buri mu baremereza amadeni ibyo bihugu. Mbeho ibihugu bikize byogera gute kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibigume inyuma y'ayo madeni, cyangwa ugasanga ahubwo biko biratera n'uruhagarara? Murakoze cyane ngaho ku isi rya Amerika.
Turabashimiye rero. Professor Blaise Fumenge mwamwishura.
Murakoze. Kuri icyo kibazo cyerekeye ingene Ubushinwa ingene bihugu byopfa muri yonote muri mu madeni, navuga yuko bitoroshe kubera ibihugu byo muri Afurika biracyafite ibibazo n'amaekonomi n'inzoya. Ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bukiri butoto, biragoye ko rupinoba y'amadeni, kuko nta kuntu imbere mu gihugu biragoye ko rushobora kwibeshaho, cyane cyane ibihugu bito mu Burundi n'u Rwanda ntaho bifite ikora. Hariho n'ibindi bihugu bitoye amadeni nyine kugahokero na Kongo cyangwa Tanzania za Uganda, ni bihugu binini bidafite ingorane z'amafaranga ya Leta. Mugabo zivuga ziti njyewe uko umuntu ampaye nta njyewe sinareka kuyatora, cyane cyane yuko nko ku Bushinwa butari konorora. Ni ukuvuga nta kintu jewe iwanje sukuba uri pessimiste mu gifaransa ugabo nashobona chokorwa kuko situation yama ingene ubutunzi butunganijwe mu bihugu bya Afrika ni impact nicyo bita impact donge naho udashobora kuva muri iyi myaka hagaragara kuba ubundi bwenge bushaje niyo tubije kideni gishobora kubona yasiduka gushika aho ubushinwa nabwo nyine butobona ko gahenzwe nakujya ibihugu by'i Buraya byahenzwe muri imbere ya 90
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa bufise ku madeni bwahaye bimwe mu bihugu byo muri Afrika biko binanirwa kuyariha canke bishobora kutayariha. Twatumiye rero Professor Pascal Niyo Nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no muyandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu na Professor Blaise Funenge nawe yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi bombi bari I Bujumbura. Deka tubandanye kuri iki kiganiro abitegereza ibintu baravuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika ko bwafashe imigambi kugabanya ayo imitahe bwa bwemereye gushira muri Afrika mu kuva ku miliyoni 60 y'amadolari akajja ku miliyoni 40 y'amadolari abitegereza ibintu bavuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho ariko basaba ko amadeni bihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyereke butunzi bitameze neza muri ako karere ko ari bintu byumvikana abo bakurikirana ibintu uko babivuga. Professor Pascal Niyo Nizigiye muhabona gute nga
je ni bintu bimeneka rwose kuko ubushinwa nabwo burabona buti ame tuguba dutanga amahera mugo tutabona yagaruka baduhumba naho tubona yuko mboneka ko ariho amasezerano avuga yuko igihugu rigashoboye kumva abashinwa bashobora gufata kuri icyo gihugu ariko nabyo ni muri gasigira yoroshye kugira ngo umuntu kwigarurira amahera niba yaratanze ariko ari ikiza kigezwe kuba twagize duvo umwigisha wo muri Amerika w'Umurundi muramuzi yitwa Rose Ndikumana akoranye n'ubundi mwarimu w'Umunyamerika abandikiye igitabo cyitwa La Bête de Dieu kivuga mu Kirundi ko ari amadeni yica amadeni ameze nk'uburezi kubera ari amadeni adatuma ibihugu bitera imbere ahubwo atuma bamwe bashaka kwihariye amasungo aribo bafasha mu nzira zitajyanye n'amategeko kugira ngo bayakoreshe uko bashaka kuko muri icyo kigwa bakoze abo bigisha barerekanye ko kenshi amadeni aza muri Afurika usanga ibice 60% bica bisubira mu bihugu ayo madeni yavuyemo kandi biciye mu nzira bitajyanye n'amategeko ni ukuvuga ko hari n'ubusumba ari ibyo kuyonora rero nibaza yuko umuti wa mbere ni uko amasungo ya leta yotunganywa neza kandi agatunganywa mu buryo bujyanye n'amategeko iyo bita transparence bikamenyekana nk'ibintu byinshi n'ahandi y'ibintu byinshi ni ukuvuga ko hari nk'abantu barashaka kugira ndetse n'inyungu zabo kuzofata ayo mahera yatanzwe ku gihugu kugira ngo giterwe bakayashyira mu mifuko yabo cyangwa bakayakoresha mu nzira zituma bari bo bunguka kurusha abandi bemegihugu mugabo rero hariho n'ikindi kintu twavuze gikomeye ni uko ibihugu bya Afurika byosangira kwiyumvira biteza imbere amahingumbo kuko nta gihugu cyateye imbere kidateza imbere amahingumbo kugira ngo ibi bintu turonga n'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu by'ibindi by'ibyiza bishobora guhingurwa ngo ibyo n'ibintu bigurishwa hanze bishoboke naye handi by'amadeni by'amadeni n'ibintu bisanzwe nta gihugu na kimwe gisagira ideni na amerika yasize ideni z'ibihugu by'ubufaransa yasize amadeni mugabo igikomeye no kuyakoresha neza kugira ngo bitokire amadeni ku fronti amadeni bishwakire amadeni kugira ngo bikure muri iyo nzira turimo
Nurakoze.
Ibihugu bigateye imbere kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Pasi ugume ku murongo turagaruka mu kanya.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25. Ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa, impungenge ku madeni cahaye ibihugu vyo muri Afrika, bimwe bimwe bikaba bitanguye kudashobora kuyariha. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Pasi Kizigenza, uratwumva? Pasi uratwumva? Pasi ntatwumva, murongo wiwe wa telefone utereza kuba utameze neza. Tubandanye iki kiganiro aho turi kumwe n'abatumire Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire muri Kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu, na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ibyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'u Burundi, bombi bari i Bujumbura. Umuntu abandanije kuri icyo kibazo Professor yari karavuga Pascal Niyonizigiye, hari cyo mwokongera ko Professor Funenge?
Icho nubunganira nuko kubona Ubushinwa butanguye kugabanya bukava ku 60 ukaja ku 40, nuko kuvuga bwamaze kubona yuko nabwo nyene uriko buribwa nkuko ibihugu by'i Buraya donheze iterosede njibwe ngo imbere ya 90 nicyo bituma inyuma ya 90 bacavuga ngo mudahezeho demokrasi n'adifaranga dosubira kuba ero n'Ubushinwa bwamaze kubona buti abo bagabo bariko barangiba kubera umuntu umwayideni aya madeni ahabwa ibihugu, umuperezida arashaka gutora amafaranga yose agaca yajya, hanyuma umusubiriye agacabwira Ubushinwa ngo nudusubire ku ngora aba yamuhaye ubona urabona ko ari umuntu dikitateri twe nawe tuzokuriya. Ibyo rero birakunda kandi Ubushinwa kugira ngo bwe budate kukurwanya buva mu Bushinwa buza kugushyira muri Afurika ni birebire. Ni ukuvuga rero Ubushinwa buriko burabona neza ko nabwo nyene buriko butotera mu bombi kubera ibihugu ni biri credible none ni biri hafa deni neza, kubera ko bitariko biraya amadeni neza Ubushinwa bushavuga buti reka rero tugende buhoro buhoro iyo migenderanire kuko niza nshaka kuri bo nimbita ku madeni reka ngende gagabanya buhoro buhoro tuzoharurira ku bindi. Icyo nokongera ko gusa ko ibihugu muzi Ubushinwa kuko nabwo nyene bwasubiriye ku ntambwe yo kuvuga buti abo bantu batatabanyiwe.
Murakoze. Ku murongo kandi Roger Niyonkuru araduteye akamo. Roger Niyonkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Roger Niyonkuru uduteye akamo urihe?
Jewe ni muri Muyinga kumene Buteheri.
Mu Burundi?
Yego mu Burundi.
Mufise ikibazo ikimvuye mushikiriza abatumire?
Muri make nusu ashaka kugira ikibazo. Koreranga umuti wacu mbere kwa cyane nawe we ngwari mwiza bungahe wacu mugabo rwose tubaza tubazana none eske Uburundi bwogwego baburi muri ibyo bihugu bifite madeni reka ayo madeni yo ko twumva tubona yuko kabisa ari umurenge mbega babayatse baratumye twebwe kandi kuri abantu b'Abarundi kandi Abarundi tuba twateza kumenya ibintu birabera mu wacu
nawe dufashe nawe duhetswe mu ngozi niye
murakoze mwarangije
sabwe
mwarangije kubaza
yego hamwe rero twosanga nkombe ayo madeni bayo hatse kero ariko nanga nkabaruni uko bateza kuyakama bakatubaza ati cuma ati deni kubizikirize n'izindi hawa sangiye ine tudwetse tse n'abarundi anacho ituma rero muri make dusanze ya make ati baya kandi twe nta nayo tuzi muri make singe mu rundi yoba yaza ya make kandi inza abo bize bize n'abazuru n'abantu zari na bashinwa ndakuta bo sanje n'ibyo bakoreje ya make n'ibyo bagize konuko n'ego ama
murakoze reka professor Pascal Nionizigiye abishure murakoze deka tugaruke kuri Pasi Kizigenza yagarutse ku murongo Pasi Kizigenza uratwumva
n'umva neza cyane
uhamagaye urihe
ndi Kigali
ufise icyumviro ushikiriza ikibazo
arahe ikibazo cyaka kubaza profeseri nikeshi kumva ibihugu byo muri Afrika bafashije nibaza ko wenda hari amasezerano bagirana cyangwa muri ayo masezerano haba hari ingwate bahabwa nimba bihari bwo porofeseri araza kutubwira hanyuma banambwire igihugu cyo muri Afurika gifite amadeni menshi
murakoze mu mwishure Profeseri Funenge
nubwo nacyumvise neza mu gukomeza bageze ko hari amasezerano bagirana
yego
mu bisanzwe bagira amasezerano barasinyiranira amasezerano ngabo nta birebere mu bisa amasezerano kubera gusinya amasezerano n'umuntu n'umukino n'amasezerano n'amasezerano rero wese umwe wese aratumva umwe wese afite umutego wiwe uwundi afite umutego wiwe ni ukuvuga icyo cy'amasezerano nawe utakora igikingirizo gikwiriye kugira ngo umuntu avuge ngo ngaho oyi ideni bizori wacanye ivyo twumvira nivyo bizoca mu mbwiro
hanyuma yabajije ngo igihugu co muri Afurika coba gifise amadeni menshi kurusha ibindi n'ikihe
jewe co gihugu ntaco nzi
Professor Pascal mwovuga iki ku ico kibazo ahejeje kubaza uyu ahejeje kuduhamagara
kuvuga igihugu caba gifite amadeni menshi
yego yabajije kuvyereke Ubushinwa ndibaza
Zambia ndibaza ko arico gihugu muri Afurika gifite amadeni menshi y'Ubushinwa kuko Abashinwa batangiye gukorera yo kuva kera basa nuko bagomba yuko ari igihugu kiboroheye kuko ntayizi bitahe nyinshi yariho kuko yuko mu bihugu byo mu burayi bw'uburengerazuba nk'ubwongereza n'ibindi Abashinwa basiye nk'abantu bajya gushyiraho igisahe yabo yoroshye cyane ubwo rero nicyo gituma ari igihugu gifite amadeni menshi cyane
ego Ubushinwa buravuga ko bushaka gushira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushigikira amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afurika bakamenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaje hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afurika Professor Pascal mwiriza kuvuga ko mu byo mushira imbere ko ari guteza imbere amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afurika icyo cyumviro cy'Ubushinwa mukibona gute
icyumviro kibi kiri kuko ayo mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye arafasha cyane abanyagihugu mu bihugu bya Afurika kuko turazi ko hari ibihugu bifite ubutunzi utarakomera cyane. Ibihugu rero bifite ubutunzi butarakomera ni ibihugu bidafite amashyirahamwe manini cyangwa amahinguriro akomeye, ku buryo usanga ikintu gifasha cyane mu kwiteza imbere mu by'imibano no mu byo matungo n'ayo mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye. Ibyo byari ibintu byiza cyane igihe byogenda mu nzira nziza, inzira ziboneka harimo transparence, inzira zijyanye no gufasha neza amatungo y'igihugu. Ibyo bintu bitajya imbere kuko iyo ari amasezerano yigegeje yari ibintu byigegeje bitaboneka neza bishobora kuvamo ibintu bibi, bivamo ibintu by'akaboko yo kurondera inyungu z'umuntu ku giti cyiwe aho kurondera inyungu z'igihugu.
Murakoze. Gerard Sibomana aratwakuye, uratwumva Gerard?
Ego ndabumva cyane rwose.
Gerard uri he?
Yewe ndi kumukenye muri Bwambarangwe, intara ya Kirundo.
Ego umwanya ugiye kurangira mu nyarutse nimba ari kimvuyo cyangwa ikibazo mubaza?
Ego we ikibazo nabaza kandi gishyirizwe n'icyumviro.
Ego
niki abantu baba iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngubu baje bakaza ino mu Burundi? Halo?
Ndabumva, duga ku ijambo nyarusa.
Baje no mu Burundi baza bazanye ibintu gusa bazoza gufasha amaseminari, bakisha abanyagihugu mu maseminari kugira ngo babahume, n'ahubwo igihugu barimo bakinyonyera. Kesi ni ukukinyonyera kubera utusanga bahuma bene gihugu bake bake nko mu komine bagatora abene gihugu ijana bakacara basiba amaseminari bakabaha utuntu ibihumbi icumi byo muri semineri utundi natwo igihugu bagaca bakifatira mu ikomine, urumva buri komine bamasaba abantu ijana bakabashyira mu maseminari, ni nacyo gituma kandi ubwo ajya abatoye mu maseminari niyo uca usanga barimo turimo turaza kuriha abene igihugu hose n'igihugu cyose, urumva abanywanyi ijana bagaca baza kujya amadeni batazopfa natwe b'igihugu tutazopfa turishe. Yego
murakoze ikibazo
cy'umviro cyane.
Murakoze ku cyumviro cyanyu.
Ego namwe murakoze cyane rwose kuma uno murongo.
Nta kibazo.
Ego
nta kibazo, dukorera abanywanyi bacu nico dukora. Ego mukurangiza Professor Funenge harakandi mwo kongera ko kubijanye n'icyo cyumviro cy'Ubushinwa cyo gushimikira cyane ku mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afrika shimikira cyane ku budandaji, turafise nk'umunota umwe
murakoze ku kibazo. Icyo kibazo cy'uko bashyigikira amashyirahamwe mato mato cyane ayagereranye nawe bitandukaniye n'icyo kindi cy'uwo ayagereranye cyo cyumviro cy'uwo aheruka. Abanyamerika bo bavuga bati amahera n'ibihugu byo muri OCDE byose bivuga bita amahera kati y'abanyagihugu kuko ubutegetsi turabona ko butariko dukorana neza, turabamera bagaca bayaca. Reka rero turashyire abanyagihugu kugira ngo abashikire rero kuri iki abandi nawo Ubushinwa nabwo nyine bwatanguye kwikeka ko ubutegetsi butabigenza neza, ahubwo ubu buri kuvuga buti reka n'amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye kugira ngo ngende nawe bahoro buhoro gukorana n'ubutegetsi, ahubwo ngorane n'abanyagihugu bo hasi atari ukubafasha mugabo ndabaha amadeni kuko Ubushinwa nabwo burakeneye aho butanga amadeni, abanyamerika nabo bakeneye abantu bakorana. Murakoze.
Murakoze. Mu misegonda mirongo itatu harako mwovuga kanyuma Professor Pascal, segonda mirongo itatu nimurenze.
Ego nimibaza yuko ari ukugerageza kugira ngo ibihugu byawe.
Ego reka tu ego umwanya urarangiye Professor. Yari Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Uburundi no mu yandi makaminuza yo mu gihugu no hanze, na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Uburundi. Bombi twako tuvuga ku kibazo c'amadeni y'Ubushinwa bwa ibihugu byo muri Afrika aho ufise impungenge ko adashobora kurihwa. Mwese mwakurikiranye ikiganiro, tubifurije ibihe byiza, turabashimiye.